Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti zacu mwabonye butandukana muri kumwe na Thomas Kamirindi. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki ya 26 ukwezi kwa 11 umwaka w'2018. Ku mirongo migufi kugera saa mbiri mudukurikire kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Kandi mushobora no kudukurikira kuri FM mu Rwanda 104.3. Amakuru: u Rwanda ruritegura irushanwa mpuzamahanga rya ping pong.
Hakazamo Seychelles, Madagascar, Île Maurice, Somalia, Ethiopia, Uganda, Sudani, na avuga ko ari amahirwe kuko ni bwo bwa mbere habaye irushanwa nk'iringiri mu rwego rwacu.
Uyu ni Enoch Bahati, umunyamabanga w'ishyirahamwe rya ping pong mu Rwanda. Naho mu Burundi, abana bagize ishyirahamwe Cool Cousin biyemeje gufasha abantu aho bikora. Amakuru yo mu biyaga bigarariko abanzirizwa nk'uko mubizi nayo hirya no hino ku isi. Mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, we waramutse neza.
Baramutse Thomas Yahere muri Uganda. Abahinga mu kwibira mu mazi baratoye ibiziga 31 by'abantu mu kiyaga Victoria. Nyuma yaho ubwato barimwo bwibiye bukibira mu isanganya ryo mu mazi ryahitanye abantu benshi. Ibitigiri by'abafuye ngo bishobora kwiyongera. Ubwo bwato buvugwa ko bwari butwaye abantu barenga 100. Abwigihe bwihindukiza buribira mu kiyaga Victoria mu ijoro ryo ku munsi wa 6, ngo bwari bwemerewe gutwara abantu 50 gusa. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yashikirije abishikishije ku rubuga rwe rwa Twitter ko yategetse ko ubwato bwose bwo muri ico gihugu bwo kwandikwa hakoreshejwe ubuhinga bwa none, kandi bukazogenzurwa ku buryo igihe cyose bumenyekana amazi burimwo n'igituma bwagiye muri ayo mazi. Museveni avuga kandi ko bene ubwo bwato bazohanwa kubwo kujya kwanjanjwa ku magara y'abantu. Ariko igipolisi cyashikirije ko bene ubwo bwato ari umugabo n'umugore hamwe n'umudereva wabwo bose bafiriye muri iryo sanganya. Nyamugigima ikomeye igipimo cya magnitude 6.3 yarateye mu burengero bwa Iran ejo ku munsi w'Imana, hakomereka abantu barenga 400 ariko ntawo woba yapfuye aramenyekana. Iyo nyamugigima yabaye ku mugoroba ku munsi w'Imana mu ntara ya Kermansa hafi y'urubibe na Iraq, kandi ngo yarumvikanye no mu bice bya kure nk'i Baghdad ku murwa mukuru wa Iraq. Abategetsi bo mu karere byabereyemo babwiye televiziyo ya Iran ko benshi mu bakomeretse bariko barahunga banyaga amagara. Iyo nyamugigima yateye mu ntara yigeze guteramwo mu mwaka uheze, aho yahitanye ubuzima bw'abantu barenga 600, hakomereka abaharugwa mu bihumbi. Uburusiya bwarateye ubwato bubiri bwa Ukraine bwongera butembagaza ubwato bugira 3 ni mwibahari yirabura, byabaye ejo ku munsi w'Imana. Uburusiya bwagiriza abanya Ukraine kwinjira mu mazi yabo batabibamenyesheje. Abategetsi ba Ukraine bavuga ko 6 bari muri ubwo bwato bakomeretse, kandi barahakana ko atakibi bari bakoze. Bagiriza Uburusiya ibikorwa by'agasomborotso. Perezida wa Ukraine Petro Poroshenko yaciye atuma ko inama yihutirwa y'abashikiranganji bajejwe iby'intambara mu ijoro ryo kuwimana. Nawe Nikki Haley, ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika muri ONU, yashikirije mu butumwa bwa Twitter kw'inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi yatumwe ko byihuta ikakorana kuri uyu munsi wa mbere. Leta Zunze za Amerika, abategetsi b'iki gihugu barahagaritse urujya n'uruza rw'abantu ku rubibe hagati ya San Diego muri Leta Zunze za Amerika na Tijuana muri Mexique. Ni nyuma y'abimukira bagerageje kwinjira ku nguvu muri Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi w'Imana. Abagabo barenga 500, abagore hamwe n'abana, barabomoye ku nguvu ruhome rwari rwakozwe n'abapolisi ba Mexique, bituma abasirikare ba Amerika ku rundi ruhande barasa ibyuka bikoroza amosozi mu gihe kajugujugu za Amerika nazo zariko gutsura ikirere. Itorokanizo ry'amakuru ry'Abongereza Reuters ryashikirije ko umushikiranganji wa Mexique w'intwaro mu gihugu hagati yavuze ko igihugu ciwe kizosubiza abo bimukira amajana atanu bashatse gukoresha ingufu mu bihugu baje bavamo. Ayo makuru avuga kandi ko Mexique kidatekanya kurungika abasirikare guhangana nabo bimukira. Abimukira bashika ku bihumbi bitanu bava muri muri Amerika yo hagati, benshi muri bo bahunga ubukene hamwe n'ubwicanyi mu bihugu byabo bashitse mu gisagara cya Tijuana gihana urubibe n'ubumanuko bwa leta ya California inyuma y'urugendo rurerure bakoze baciye mu gihugu cya Mexique. Abashingamateka batari bake ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika baritandukanije na Perezida Donald Trump ejo ku munsi w'Imana mu kudashyigikira ivyo yashikirije ko bitazwi nimba umuhungu w'umwami wa Arabia Saudite yaragize uruhara mu bwicanyi bw'umumenyeshamakuru Jamal Khashoggi muri konsira i Istanbul muri Turukiya. Umushingamateka Adam Schiff umudemokrate azoba arongoye umugwi w'abashingamateka bajejwe iperereza mu kwezi kwa mbere yabwiye televiziyo CNN yaha muri Amerika ko yahawe n'ikigo CIA amakuru y'ibyatohojwe kuri urwo rupfu. Yongera avuga ko Perezida Trump yahemukiye Abanyamerika. Trump mu ndwi irangiye yashikirije ko Amerika yemera ibyashikirijwe na Arabia Saudite kandi ko atamenye nimba umuhungu w'umwami wa Arabia Saudite yari azi ko uwo Jamal Khashoggi azokwicwa.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti zacu, mbibutse ko mwumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com naho mukurikire amakuru n'ibiganiro byacu. Amakuru yo mu biyaga bigari rero. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntikora uyu munsi, iririrwa ifunze. Mu itangazo yashyize ku rubuga rwayo rwa internet, iravuga ko ifite amakuru afatika yemeza ko ishobora kwibasirwa n'igitero cy'iterabwoba, ariko nta bindi bisobanuro ambasade itanga. Mu Burundi, abana batatu bihaye igikorwa cyo gufasha abandi bana bantaho nikora bashinze ishyirahamwe ryitwa Cool Cousin, baba mu gisagara cya Bujumbura. Ubakuriye Niteka Tracy afite imyaka 17 yonyine gusa. Iyi nkuru turayibaza Fidelite yishatse.
Umugwi witwa Cool Cousin waje ushinga n'ingwane zugarije abana watangujwe n'abana batatu haraheze umwaka. Uhaye intumbero yo kwitaho abana bantawo nikora. Niteka Tracy n'umwigeme w'imyaka 17 niwe awurongoye.
Ndi kumwe n'abavyara banje babiri nibo twatanguranye ubu mugwi. Urumva twebwe mu bisanzwe mu muryango turakunda kuduga tugiye kuri abanyukuru, hama turiko turaraba ingene abana babayeho, cyane cyane abana batoyi bari munsi yacu, ugasanga barabuze ibintu bimwe bimwe nk'imipira y'imbeho, nk'udusabuni two kumesa impuzu, ibintu nyine nk'ivyo nkenerwa mu buzima. Icyo gihe twaciye twiyumvira yuko kugira umugwi wacu ukafasha abana tukabaha icyo dushoboye kuronka.
Abana ba mbere bafashijwe n'uwo mugwi baba mu ikomini ya Muhanga mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'igihugu hari mu 2017 mu kwezi k'umunani. Abafashijwe n'abana 50 bahawe imipira y'imbeho. Muri uyu mwaka abandi bana bafashijwe n'uwo mugwi babishyiremba mu ntara ya Bururi, komine Bururi mu manuko bw'u Burundi.
Twafashe kubafashisha ibintu by'isuku, amasabuni, jigiti n'umuti w'amenyo kugira bashobore kumenya kwiyoza amenyo, ibintu nyine batahora bagira mugabo bakwiye kumenya ko bikenewe mu buzima. Nico gituma twaciye dufata icyo cyimviro turegeranya ibitari bikeyi baradufasha abandi mu kubituronsa tuca turayibashira. Icyo gihe yari muri umwaka mu kwezi k'umunani.
Abo bose bafashijwe baba mu cyungaro yahaba imiryango y'abo bana bashinze umugwa Cool Cousin. Naho batanguye ari abana batatu, ubu abagize uwo mugwi bageze ku gitigiri cya 25. Uburyo bakoresha babukura mu kwiyungunganya no kwitanga. Hiroza Damilene afite imyaka 15 ari mu batanguje uwo mugwi, akongera akaba n'umunyamabanga. Amenyesha ko gufasha abo bana bisaba kwitanga muri bike bafise.
Dafasha abandi bana, hari ibintu bimwe bimwe wiyima. Kakorero rero umuntu aragwa nk'iyumvibira ati wihe agafana muri yo mwanya urajgahebo kavuga ati aya mahera reka ndareke zaterera mu bintu tuzohabana hariyo impira natanga n'ukuri bgati impira naho ndayitanze nayikunda wayikunda mugabo teza kwiha undi ayikenere gose ko wewe usha no kuronka yindi kandi ho urumva ko babana ruguru ahantu hakanye cyane hagumvura kenshi cyo kimwe nka jewe ngumbanga y'ubujumbura rwa muhamvu giyeda afinya ka 13 avuga ko ari byiza gufasha abandi bataronsa amahirwe nkawe
biraryoshe kubera nka twebwe ahantu twavukiye naco twatanze kugira tukivukira ahantu bitagoye kuronka icyo dufungura kubera hariho nk'abandi usanga kuronka icyo bafungura bibagora nawe ugaca wiyumvira ati genda bironka bitagoye mugabo ajya birabagora ugaca yumvira nawe ugende kubafasha ntibibagore gose
cyimwe na Brigitte n'umwe wabyeyi wabo bana batatu batanguje uwo mugwi arashimishwa ibikorwa vya bubana
nibo bironderera ngene bakora igikorwa nta na rimwe twebwe tubaha ama programme ngene bigenda baraduhanuza gusa mugabo ivyumviro vyose biva muri bo nk'ubu jewe sinokubwira ngene baguze ibintu bajanye ikiremba ca bururi ntitwifise cyane kandi turi bakene twovuga cyane cyane ko babigira kubera umutima w'urukundo uga ko ntacyipfana no kuvuga ngo umuntu afasha uko yifise hari benshi yifise cyane mugabo bafungura ibisigaye bakabita impuzu bazirunda ahantu ugasanga zariwe n'inyenzi
uwo mugwe wa Cool Cousin ufise umugambi wo gusangira umunsi mukuru wa Noweli n'abana babatwa baba mu isi ya Buterere mu gisagara cya Bujumbura uwo munsi mukuru uri kuregereza kubw'abo bana intererano ziboneka cyangwa zitaboneka bategereza kuzokora icyo biyemeje
kudukura mu buryo bwacu ni nk'uko umuntu azoduha nk'amahera y'ifana tuzayabika kuko tuvuga ati dushaka kunezereza umwana w'umutwa wo mu Buterere igikuru n'umutima byo hanze biza mu nyuma ariko twebwe dutangura kwitanga tugakora ibyo twifuza
umugwi wa Cool Cousin ufite umugambi wo kuzoshinga ishyirahamwe ryemewe n'amategeko mu Burundi hagataho urongoye twese n'iteka aherutse gutorwa mu gitigi cy'abana 122 banya gatera k'abana kugira baje mu ihiganwa ry'agashimwe mpuzamakungu kotangiwe mu gisagara cya Cape Town muri Afurika y'Epfo ako gashimwe kotanzwe na Kids Right ikigo cyashinze ubushimwe mpuzamakungu ku bana baharanira amahoro ariko nta mahigwe yagize yo gutorwa i Bujumbura Federation yashatse ijya Amerika
ikibazo cy'abana bakoreshwa imirimo ivunanye mu ntara zo hagati mu Burundi hari n'abapfuye baguye mu binogo bimbamo amatafari amashyirahamwe aharanira agateka k'abana asaba leta kureba iki kibazo Fidel D'Antoine Sabimana yaduteguriye inkuru
ahaboneka abana bakoresha ibikorwa by'inguvu ni cyane cyane aho babumba amatafari ahenshi uharenganye ubona abana bariko bimba bongera biremeka ibumba ryo kumbamo amatafari ahandi ugasanga abo bana bariko biremeka amatafari baje gupakira imiduga mu ishyirahamwe Sojepaye Burundi riharanira agateka k'abana bavuga ko atari bibi ku mwana akora udukorwa dusanzwe two gufasha ababyeyi muhira ariko bomurinda ibikorwa bivuna Radislas Niyongabo aserukira Sojepaye Burundi mu ntara zo mu karere ko hagati mu Burundi
mu bisanzwe nitwanka ko umwana akora udukogwa two muhira udukogwa ko kunganira ababyeyi ibikogwa bitamuvuna ibikogwa bitagira ingaruka mbi ku buzima bwiwe n'ukuri ibyo bikogwa umwana yategezwa kubikora kuko ntiwamureresha ubunebwe ntiwamureka ngo akure ari tambuka uzin nicyo gituma bizwi birekuwe n'amategeko twebwe turabishyigikiye mugabo hariho abantu baca bikika mu kiza ugasanga ngo bariko barabakoresha kugira baronke amakaye bariko barabakoresha kugira ngo baronke akayiniforme ugaca usanga rero babajanye mu bikorwa bibarurisha ibikorwa bibarengeye cyane ibyo rero ugaca usanga ni ibikorwa bimurengeye kandi ata myaka afise yo kubikora
bamwe mu bavyeyi baremeza ko bazi ko abana babo bakoresha ibikorwa bivuna ariko bakavuga ko biva ku bukene buri mu miryango uyu numwe mu bavyeyi afise abana bakoresha ko muri bene ivyo bikogwa yemeye kuvugira kuri mikoro y'ijwi rya Amerika
abana sibo bijana agenda usanga ubiyitse cyo kuvuga ati je ejo ndo cyaguhinika amatu gusoma matafara hana aka hanyuma bakasomba sonje yo kumugoroba yo bakabahemba tufaranga twabuze baba bakoreye hanyuma kabona taha ubwitse agisida mba hakundi kirumba bana n'ubukene umuntu abafise ubwira ariko yo kuyungura umwe abana yo kuyunguruza cyangwa cyo bwenye ugasanga arakuye inka kantu kingira kama ushobora shaka kuingia yuko mwa shaka kumgiringa yuko kambi hafi ni yako kachumi ni mwa shaka kusoma kuhama tafari hama chana vili changama chana tata wana shaka kusoma kafanu kunwa na bangana ningu basisi
muri soje pae parasi chwa sababu zi ingavo la disrasi nyongavo huwa muri soje pae Burundi amenyesha kwa rinabana vamadze kuita wimana baguye mubiromge bimba mwa matafari akasawareta waguru kilicho kibazo
hakaro leo notahanga ngaha nyene muri Giteka hariho kumusozi bita Rutoke haraherutse gupfa umwana yapfiriye muri byo aho hantu nyene basanzwe bagira amatafari uwo mwana yaziziki aho bimba ayo matafari umutekano wabo bana umutekano urakwiye bijya bimbamwo amatafari ni birombwe binini ya cyane kuburyo n'umwana guyemo acaherayo agapfa ari nabyo byabaye nose hano rero na leta ko yoza iragenzura ibyo bikorwa aho bikorerwa ntihagire uhava yikika mu kiza ngo akoreshe abo bana bakoresha abo bana kenshi kugira ngo babahe udufaranga twintica ntikize kugira ngo bungukebo menshi batinya gukoresha abantu bakuze mwibaza yuko ari urukundo abantu bakuze mwibaza yuko babuze bafise imyaka 16 irenga bashobora gukora ibyo bikorwa bariko barakoresha abo bana
amashirahamwe aharanira agateka k'abana abona ko abavyeyi bari bakwiye kumenya ko ibikorwa nk'ivyo bicinyiza agateka k'umwana bikamwicirana kazoza Igitega Fidel Antoine Nsabimana ku bwije rya Amerika
mu Rwanda umunyamakuru Focus Ndayizero wa BBC amaze hafi icyumweru azimiye n'ubu ntaraboneka umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi aratubwira irizimira
Madame Mukarugira Chantal umugore wa Focus Ndayizera avuga ko aheruka umugabo wo kuwa gatatu mu gitondo ubwo yavagaho batuye mu karere ka Muhanga yerekeza mu mujyi wa Muhanga mu ntara ya Majyepfo agasobanura ko kuva kuwa gatatu kugeza ubu atarongera kumubona
yavuye hano mu rugo ambira ngo agiye Muhanga ava mu rugo nyine mu masaha 2 nongiye kumushaka nko mu masaha 7 saa 8 telefone yarasona ntiyayifata Bandete gatoya ndogira muhamagara saa 9 noneho nsanga telefone ntabwo iriho kugeza na n'uyu munsi natangiye kugira impungenge mu masaha y'umugoroba nko mu masaha 12 kuko ubundi ubusanzwe ntabwo ajya kuraho telefone intambwe nateye nagerageje kuvugisha abantu nzi b'inshuti ze bakundaga kuba bari kumwe uwo mbajije wese akambwira ati nanjye namuhamagaye ndamubura bukeye bwaho ubwo nibwo nanateye intambwe ndavuga ngo ikajye kubivuga kuri ribu
Mukarugira Chantal twavuganye kuri telefone igendanwa mu ijwi ririmo agahinda yumvikanishije ko yabanje kwizera ko umufasha we yagaruka mu rugo abonye ibyanze hashize iminsi 3 kuri uyu wa kane nibwo Mukarugira Chantal yegereye urwego rw'ubugenzacyaha ribu bukorera mu mujyi wa Muhanga ariko bamubwira ko iperereza ntacyo rirageraho avuga ko ibura ry'umugabo we ryamubereye urujijo kuko yari asanzwe nta muntu n'umwe azi bafitanye ikibazo
kuko ubundi mu busanzwe ni umuntu ntago agunzo benda ngo uvuge ngo yaba aragiye mu bintu bidakwiriye nta bantu nzi wenda nafwe ngo yari afitanye n'ibibazo wenda ngo mbepfe ngo nibo nashakira kuvuga ngo kuri njyewe ni urujijo numva byaranyobeye mu rugo nyine biragoye umuntu wagiye bitunguranye kubisobanura nyine ntabwo nzi ukuntu nabona mbisobanura abana bakuru umva umukuru afite imyaka 7 abo bakuru rero nyine ntabwo babura kumbaza buri mwanya papa rihe papa fataje agerageza kubabwira yuko ari buze ari mu kazi
urujijo rurumvikana no kuba ari basanzwe ari inshuti magara ya Ndayizera kuko kugeza ubu abari basanzwe bagendana nawe umunsi ku munsi batarabasha kwiyumvisha uburyo yabuzemo Bwana Muhizi Elize ni inshuti ya Ndayizera akorera ikinyamakuru Museke mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo
kwa gatatu mu gitondo baravuganye kuri telefone ambwira ko yerekeje ku ishuri yahiga abana biwe ambwira ariko ko mu kanya gatoya aza kugarukaho ukabona nge rero ubwo ngubwo nakomeje muri za gahunda zitandukanye nibwo nahamagaye telefone ye yanga gucura kugeza uyu munsi umugore nawe arambwira ati ahubwo nari nzi ko muri kumwe noneho kuva uwo munsi kugeza ubu twakomeje kwiyambaza izindi nzego zishinzwe ariko kugeza aya masaha ndimo kukubwira nta makuru ye nta n'igisubizo twari twabona nta kibazo kidasanzwe yari afite nta n'ikibazo na gitoya yigeze ambwira ati mfite ikibazo nimubona habaye ikibazo muzari kurikirane ntacyo napa kito wangayikishe cyane no kutamenya niba akiriho aho yabaherereye nihe dutegereje ko ari igisubizo bazabaha ikigaragaza aho yabaherereye ariko biraduhangayikishe kandi bituteye impagarara
kugeza umunyamakuru afatika aramenyekana ku cyaba cyishye inyuma y'ibura ry'umunyamakuru Fukasi Ndayizera gusa umuryango we uvuga ko ukomeje gushakisha nubwo bizeye ko ribiza bayamenye uko iki kibazo giteye Fukasi Ndayizera amaze igihe mu itangazamakuru yakoreye ibitangazamakuru byandika akorera Radio Rwanda muri iki gihe yumvikanaga rimwe na rimwe kuri Radio Mpuzamahanga y'Abongereza BBC Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda sport n'imikino mu Burundi ni basketball n'umupira w'amaguru Evariste Nzikobanyanka
mu mpera zindwi twaraye turangije ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu mu mupira w'amaboko basketball yari bigeze mu cya kabiri kirangiza ku munsi wa gatandatu ku kibuga cy'ubushikiranganji bw'inkino n'imico kama habaye inkino zibiri ku ruhande rw'abigeme igihe cy'isaha zitandatu z'umurango Bekosta w'i Bujumbura watanye mu mitwe na Young Sisters w'Ingozi urukino rwarangiye ku nzinzi ya Bekosta y'amanota 47 kuri 22 ya Young Sisters ku ruhande rw'abagabo naho igihe cy'isaha 8 z'umuhingamo Dinamo w'i Bujumbura watanye mu mitwe na Target Intamenwa w'Ingozi urukino rwarangiye ku nzinzi ya Dinamo y'amanota 67 kuri 63 ya Target Intamenwa ku munsi w'Imana naho ku ruhande rw'abigeme igihe cy'isaha 4 Le Gazelle w'i Bujumbura watanye mu mitwe na Aigle Noir w'i Makamba urukino rwarangiye ku nzinzi ya Le Gazelle y'amanota 58 kuri 27 ya Aigle Noir igihe cy'isaha 6 z'umurango naho urunani rwatanye mu mitwe na Jimikana yose y'i Bujumbura ubwo rukino rwarangiye ku nzinzi y'urunani y'amanota 67 kuri 59 Jimikana mu mupira w'amaguru naho ihiganwa ryo mu cicaro cya mbere ku rwego rw'igihugu cyari rigeze ku munsi wa 15 ku munsi wa 5 ku kibuga cyitiriwe umuganura Rudoviko kwa Gasore habaye urukino rumwe rwahuje Atletico y'i Bujumbura na Kayanza United wo mu ntara Kayanza ubwo rukino rwarangiye ku nzinzi ya Atletico ya 2 ku busa bwa Kayanza United kuri uyu wa gatandatu naho habaye inkino zibiri ku kibuga cyitiriwe umuganwa Rudoviko kwa Gasore igihe cy'isaha 7:30 message y'i Bujumbura watanye mu mitwe na Flambeau de l'Est wo mu Ruyigi ubwo rukino rwarangiye iyo mirwi yose inganya igitsindo kimwe ku kindi igihe cy'isaha 10 naho Buja City wo mu gisagara cya Bujumbura wakiriye Olympic Star w'i Muyinga urukino rwarangiye ku nzinzi y'ibitsindo indwi za Buja City kuri 2 za Olympic Star ku munsi w'Imana naho habaye inkino zitatu kuri Stade Ngoma igitega Musongati wo muri iyo ntara wakiriye Ngozi City w'i Ngozi ubwo rukino rwarangiye ku nzinzi ya Musongati y'ibitsindo 5 kuri kimwe cya Ngozi City ku kibuga cyitiriwe umuganwa Rudoviko kwa Gasore igihe cy'isaha 7:30 rukinzo watanye mu mitwe na Lelier yose y'i Bujumbura ubwo rukino rwarangiye ku nzinzi ya Lelier ya 2 ku busa bwa rukinzo igihe cy'isaha 10 naho Bumamuru wo mu muci bitoke watanye mu mitwe na Aigle Noir w'i Makamba ubwo rukino rwarangiye ku nzinzi ya Aigle Noir ya kimwe ku busa bwa Bumamuru igice cya mbere cyiganwa Fazale cyaraye kirangiye umurwi Aigle Noir ukaba ari wo wa mbere n'amanota 41 icegera cy'umumenyereza w'uwo murwi Bamba Jean-Luc yabwiye Ijwi rya Amerika icyo bakesha icyo kibanza cya mbere muri Fazale
vraiment icyo no vuga bo c'est la fin qui justifie les moyens mugabo icyo je no vuga umugwi wacu wa Aigle Noir cyane cyane abakinyi je icyo mbona turi très discipliné Sawa kinyibonye na staff yose na ama na organization ya mutama honorable nyakuba wa president wa federation ariyo bintu adufashamo cyane cyane question ya organization
biravuga ko umugwi Aigle Noir hari abakinyi batandatu ugiye kugurisha ivyo nivyo
ego nivyo
bega ivyo ntibizotuma phase retour ibagura kumbura mu gatakaza
oya bizovana na organization y'umugwi kubera bo twe icyo dukeneye yuko boshora kugugwa après championnat kubera Aigle Noir yacafisa abakinyi benshi nka Musongati turafisa abakinyi za unité hose turafisa abakinyi
tukivuga ibijanye n'umupira w'amaguru imirwi vitaro na message Ngozi ifise inkino mpuzamakungu muri ndwi twatanguye muri rya higanwa ry'igikombe cha CAF Coupe de la Confederation. Umugwi Vitaro watwaye igikombe cy'umukuru w'igihugu mu higanwa ry'umwaka uheze, wafashe urugendo kuri w'Imana ugana igihugu cha Cameroon, uzotana mu mitwe kuri uyu wa kabiri na New Star w'Iduala ku munsi wa gatatu. Naho ku kibuga Urukundo cy'Ingozi, Message Ngozi uzakira Ismailia wo mu gihugu cya Misiri. Ni muri za nkino zo guhiganirwa igikombe cy'imirwi yabaye iwa mbere iwayo Club Champion. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, siporo n'imikino mu Rwanda, ping pong n'umupira w'amaguru mpuzamahanga. Jean-Claude Munyandinda.
Mu mukino wa ping pong bakunze kwita tennis yo ku meza, kuva kuri wa gatanu tariki ya 30 Ugushyingo kugeza ku itariki ya 2 Ukuboza, mu Rwanda hazabera irushanwa rihuza amakipe y'ibihugu bigize igice cya Afurika y'Iburasirazuba ku bakinnyi batarengeje imyaka 18. Imyiteguro y'iri rushanwa irakomeje, ikipe y'u Rwanda izaseruka ikaba igizwe n'abakinnyi 12, abahungu 6 n'abakobwa 6. Muri aka kanya turi kumwe n'umwe mu bayobozi b'ishyirahamwe ry'umukino wa tennis de table mu Rwanda, akaba agiye kudusobanurira ibirebana n'iri rushanwa.
Nitwa Inoto Bahati, aba ndi umunyamabanga w'ishyirahamwe rya table tennis.
Tuje kubasura muri gahunda zikomeye cyane z'amarushanwa azabera hano i Kigali mu Rwanda. Aya marushanwa ateye ate, n'ibihe bihugu bizaseruka?
Iri rushanwa riri mu rwego rwa Afurika, ariko mu karere u Rwanda ruherereyemo, akarere k'Iburasirazuba. Navuga ko ari u Rwanda ruzakira, hakazamo Seychelles, hakazamo Madagascar, Île Maurice, Somalia, Ethiopia, Uganda, Sudani. Ni irushanwa rihoraho kandi rigaha amahirwe igihugu cyitwaye neza kugira ngo gihatanire urundi rwego mu rwego rwa Afurika ndetse no ku rwego rw'isi. Ubu rero tukaba dufite amahirwe yo kwakira iri rushanwa mu rwego rw'akarere, ariko ku Rwanda navuga ko ari amahirwe, kuko ni bwo bwa mbere habaye irushanwa nk'iri ngiri mu rwego rwacu, kuko twadusanzwe tumenyereye amarushanwa wenda yo mu karere ahuje ibihugu nka bitatu gusa, kandi ari imikino ya gishuti. Ariko ubu ngubu ni amahirwe twahawe na ITTF, ni ukuvuga ishyirahamwe mpuzamahanga rya table tennis, ryaduhaye amahirwe yo kwakira aya marushanwa ubwo habaga inama nyafurika yabereye i Maurice mu kwezi kwa cyenda, aho bemeje ko u Rwanda rushobora kwakira iyi mikino.
Turumva ko ari irushanwa rikomeye izahuza n'ibihugu byinshi. Gutegura irushanwa nk'iri mpuzamahanga ni ibintu bitoroshye, murabyifatamo mute? Ese ubufasha bw'abafatanyabikorwa bo muri siporo mu Rwanda, cyane cyane abahagarariye siporo mu Rwanda, burahari cyangwa se n'ukwirya mukimara?
Uvuze neza, aho usozereje kuri iryo jambo ryo kwirya n'ukimara. Twebwe turabatangiza, ntabwo twabihisha. Ni nayo mpamvu natangiye mbabwira yuko ari irushanwa natwe tubona ko risaba imbaraga nyinshi. Nk'u Rwanda dutegura irushanwa nk'iri ngiri, twateguye ibikoresho. Ibyo bikoresho ni ameza n'udupira ndetse n'ibindi bikoresho bijyanye na table tennis. Tukaba dufite amahirwe yo kuba twarakoranye nk'abafatanyabikorwa ambasade y'Ubushinwa. Twatangiye tuyisaba inkunga z'ibanze, ni ukuvuga kubona nk'ameza, ariko barenze aho ngaho badufasha kubona ibikoresho bihagije. Mu kwezi kwa munani baduhaye ameza 50, nkirengagije nanone ko hari ubufasha bukomeye cyane bwa Minisiteri ishinzwe siporo mu gihugu, ariyo yagiye itumurikira imbere itwereka abafatanyabikorwa bakomeye nka Komite Olympique. Komite Olympique nayo yagiye tugenera amahugurwa ahagije, ndetse no kuduha ubundi bushobozi bwatuma tugera ku byo twifuza. Nk'ahanga duherereye turi kuganira, nibo badutije iki cyumba dukoreramo.
Tugiye mu mupira w'amaguru, guhera ejo bundi kwa gatatu, amakipe abiri ahagarariye u Rwanda mu marushanwa ya Afurika ahuza amaclub azakina imikino yayo y'ikubitiro. Mu cyiciro cy'amakipe yabaye ya mbere iwayo, ikipe ya APR FC izakira Club Africa yo muri Tunisia ku isitade ya Kigali i Nyamirambo guhera saa 9:30. Mu mikino y'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika, ikipe ya Mukura Victory Sport izakinira muri Afurika y'Epfo, aho izaba yasuye ikipe ya Free State Stars yo muri icyo gihugu. Imikino yo kwishyura muri aya majonjora y'ibanze izakinwa nyuma y'icyumweru kimwe. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11:00 kugeza saa 2:00. Mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio yawe. Nshuti zacu mwese mukunda Ijwi rya Amerika ndabashimiye byimazeyo ibiganiro birakomeza umunsi wose mugubwe neza na radio ya Ijwi rya Amerika murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.